Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi, ni Edirwema ubasuza. Tudatinze duhere gahunda z'iki gitondo ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi muragezwaho na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Edi, makuru agizwe ahanini navugwa muri Afrika. Abasivile 10 barishwe n'ibitaro biraturirwa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano yabaye hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'imihari yitwaje ibirwanisho, nkuko amashyirahamwe yabagira neza hamwe n'abategetsi baho byabereye babivuze ejo ku munsi wa kabiri. Ishyirahamwe ryishinze kugenzura uko umutekano wifashe mu ntara ya Kivu ryavuze ko mu mihana ya Boga ni mu ntara ya Ituri hatowe ibiziga 10. Iryo shyirahamwe ryavuze ko ibitaro byo muri icyo kibano byaturiwe kandi n'imva yari iri muri katedrale yaho hantu yazuwe. Iryo shyirahamwe ryavuze ko abarwanyi babiri mu bateye bishwe mu mirwano y'abahuje n'abasirikare ba leta ya Kongo bafatanije n'inteko za ONU ziri kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu. Igisirikare cya leta cyavuze ko umuhari ADF ariwo wishe abo bantu uranaturira ibyo bitaro usagirijwe n'inteko za leta. Intumwa y'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO yashitse muri Mali ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'umunsi umwe Colonel Asimi Goita yiyemeje kuzosubiza ubutegetsi abasivile inyuma yo gukora coup d'etat ya kabiri mu mezi 9. Wahoze ari perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan, intumwa y'ibihugu 15 bihurikiye muri CEDEAO yagiye kubonana na Goita nk'uko amakuru ava mu badiplomate abivuga. Ariko ibiri kuri programa y'ibyo biganiro ntibyatangajwe. Goita niwe yagiye imbere muri coup d'etat akura perezida yatowe Ibrahim Boubacar Keita, kandi mu kwezi guheze yarasubiye atembagaza ubutegetsi ubugira kabiri. Ishyirahamwe CEDEAO ryarahagaritse Mali muri uwo muryango inyuma y'iyo coup d'etat ya kabiri, ariko ryarabangiriye gufatira ibihano icyo gihugu. Ubufaransa bwo bwahoze bukoloniza Mali mu ndwi iheze nabwo bwarahagaritse gukorana na Mali mu bya gisirikare.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Sudani y'ubumanuko abagabo bataramenyekana bitwaje ibigwanisho barateye umutego mwibarabara bongera bica abakozi babiri bishyirahamwe ry'abagira neza ryitwa Doctors with Africa muri leta ya Lex ku munsi wa mbere. Abandi bakozi babiri babagira neza bariko bakora bitanga mu ishyirahamwe ritegamiye leta rizwi nka CUAMM barakomeretse muri komine ya Yiro West nk'uko bivugwa na Matthew Hollingworth akorera ishyirahamwe rya ONU ryishinze gutabara muri Sudani y'ubumanuko. Abo bakozi bariko bagendera mu modokari yariko ibyandiko bigaragaza ko ari yabagira neza igihe bariko batahuka bava gufasha abarwayi mu bitaro nk'uko Hollingworth yabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Leta ya Zimbabwe iriko iranebagugwa kuba yaranse kwakira impano y'imiliyoni 3 z'incanco za COVID-19 zakozwe n'ihinguriro ry'imiti Johnson and Johnson. Leta ya Zimbabwe yisiguye ivuga ko iriko irihweza ku ngaruka urucanco rwa Johnson and Johnson rwogira ku banyagihugu bayo. Umushikiranganji w'ikigega cya leta George Kuvamatanga yavuze kandi ko igihugu kitagira ububiko bukwije ibisabwa kugira izo ncanco ntizononekare. Ariko umusesenguzi mu vya politike w'iharare Rejoice Ngwenya yavuze ko imigenderanire mibi isanzwe iri hagati ya Zimbabwe n'Ubwongereza ariyo yatumye leta ya Zimbabwe yanka iyo mpano y'izo ncanco zahinguriwe mu Bwongereza. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yatanguye gutosekara kuva mu 2002 igihe Ubwongereza bwafatira ibihano by'ubutunzi n'ingendo ku bategetsi ba Zimbabwe bagirizwa guhungabanya agateka ka muntu hamwe n'ibindi byaha bifatiye ku matora.
Aloyce Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. inshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 metero 31 na 41 mu gihe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo havugwa ubwiyongere bw'impunzi z'abarundi zisaba gusubizwa mu Burundi hari izindi impunzi zidakozwa guhunguka bitewe n'imirimo yo kwiteza imbere zikorera mu nkambi
cyafite imirimo myinshi ko turakorera ngaha turicyahatinze kabisa imana iba yikidutije amagara ndetse n'umutekano turicyafite ibikorwa byinshi twifuza gukora muri kano karere turimo
amvu jewe ntwifuza gutahuka nuko jewe hankubu ndoroye ndoroye inka ndoroye impene mbo hanyuma kandi ndarima mbo ikiyaga nacyo kiri hafi agasamagi ndakajya
abona abarundi bahungiye mu gihugu cya Kongo mu Burundi itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatandatu yabaye umunsi uhimbazwa kandi w'ikiruhuko buri mwaka izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mukanya mu Burundi tariki ya 8 y'ukwezi kwa gatandatu yabaye umunsi uhimbazwa kandi w'ikiruhuko buri mwaka ni itariki yo kwibukanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza itegeko ryagize imboneza y'amaho yo gukunda igihugu uyu murage ariko hari abarundi batawemera ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
Umugwa mukuru wa politiki ya Gitega aho nyakwigendera Perezida Nkurunziza yafubwe niho habereye ibirori nyamukuru abarundi bo mu byicaro byose uhereye kuri Perezida Ndayishimiye abubahwa aho muri leta abanyepolitike b'amashyirahamwe yigenga bakuru b'amadini abanyagihugu basanzwe kambere n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bari baroyeyo abahawe amajambo bose bashimagije ubutwari bwa Nkurunziza n'ishaka n'ubwira yagira bemeza yuko yunza abarundi sabari Gitega bonyene bamwibukanye umunezero n'abandi batari bake nka Yolande Nshimirimana w'imyaka irenga 60 abakumugwa mukuru w'intara rumonge mu manuko bushira burengero niko kuko
ku barundi bose eko yarakitse chamara ari naho yatuvanye naho yadusikanye ku ruhande kw'abakenyezi aradusabira kuja mu burongozi kuja mu ntwaro ku bantu bato bato nabo nk'abatwebwe yaratufashije kose cyane kuvyara ku buntu ukavyara umwana tugeza ku myaka 5 tukavutsa ku buntu
ahubwo kumushimagiza kwa Yolande kugera ni naho kugaya ku mukenyezi wo mu ikambi ya Nduta muri Tanzania yaganiriye n'ijwi rya Amerika gushika
Itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka nk'uko dusimbura twebwe ababyeyi kuko ku ntwaro yiwe babuze abacu benshi mu miryango abavukanyi ababyeyi ibyacu birashwiragira turangazwa gushika rino saha tukiri mu buhungiro ni ukudukora mu nkovu twe iyo tariki tuzokwama tuyibuka twibuka abacu atari uko twibuka uwasize aduhekuye ibibondo n'ababyeyi n'abavukanyi
umukenyezi ahuza na Kaginata Sakian umushakashatsi wo muri DHBR ikorera ku mabi yo mu Burundi
en matière des droits humains l'héritage du feu président Nkurunziza c'est un héritage très sombre qui a laissé des milliers de Burundais dans un état de souffrance qui continue encore aujourd'hui
mu vyerekeye agateka ka zina muntu iragijyanya kwigendera Nkurunziza n'iragijya umwijima ryasize abarundi ibihumbi n'ubu bakiri mu babaro twibutse kanuni imyaka y'ubutegetsi yiwe ya nyuma 5 na cyane cyane n'ijyane zavutse mu kwa kane 2015 icibukwa kurusha nabo bantu ndiri bishwe baborejwe igufa baburiwe irengero barafungwa tambo hamwe n'imiryango yabo ikibaririra uyu munsi kandi bakaba bari mu butungane aha ntituvuze ibindi bihumbi by'abarundi bahunze tunibuka societe civile yigenga n'itangaza makuru byasambuwe mu 2015 aho guhimbaza umunsi wahari imboneza yo gukunda igihugu twaje kwiye kwibuka nyabuna bahuye nayo mabi no gushigikira imiryango y'abahitanywe nako kabikabishe itariki ya 8 yari kwiye kubera leta na president Evariste Ndayishimiye akaryo guhangana nako kahise kubwicanyi maze bagatuma ha ubutungane nyabwo bakanakora kugira ngo ayo mabi ntazafasubiye kuba
et de s'engager une fois pour toutes à livrer une justice réelle et équitable et faire en sorte que ces crimes ne puissent plus jamais se reproduire.
Nikote Sakye anavuga umuhinga arahuza n'umunyamategeko Jean-Jean Bigirimana.
Twebwe tubona yuka ahubwo aragashinyaguro. Ntivyumvikane ingene umuntu igihe yararongoye igihugu abantu bishwe ubutungane bukazingamikwa abandi bakangazwa agakora maroregwa abarundi batari bake bagatabwa mu nzu nzuzi n'ibindi byagiye birakogwa byagahomera bunwa umuntu nkuwo yokwitwa yuko ari imbone zidasanzwe ntatekane rimwe akwiye yaba kiriho yociriwe imanza
mugabo ja Hakizimana mukuru wa Falcon F asanga bahuguza
yari umuntu akeneye ko igihugu cubakwa imitima y'abantu isanugwa bakabana mu mahoro byukuri ari umuntu akeneye kumwubutsimbatazwa kandi ko igihugu atantambara yosubira kubamwe yari umuntu rero akunda amahoro kandi akunda n'abantu hamugira kabiri yari umuntu akunda gusenga yakicisha bugufi agatambira imana kandi atari kwiyorobeka
na Denise Bucumi Nkurunziza umufasoni wiwe babanye imyaka 26 kuya mu 6 yamaze mu kiroberi mu ishamba nubwo banyuzamwe bagahura yamushingira intahe
yambereye umugabo mwizi yo myaka twamaranye ntiyigeze ankubita kandi no mukundesha ari yarabinsezeraniye nari mfise ibiro bikeya cyane cyo gihe akavuga ngo no kubita no avanca ndaguheza kw'abanyamahoro yo rero uretse ko yari uwo twubakanye n'ukumpanura yarampanura mu bisanzwe natakaje umuhanuzi wa mbere nari mfise
Prezida Evariste Ndayishimiye nawe yagarutse kuri bimwe byatumye wasiza mudabitse yahabwa rinoteka
Imboneza nyine cyubahiro Petero Nkurunziza tumwita kandi sogokuru wacu kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abarundi samuragwa akemerwa na bose yadusigiye igihugu kigeze heza cyane amahoro n'umutekano bitsimbataye abarundi bamaze gutahura ko Uburundi ari igihugu cy'abarundi kitagira igihugu cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa yadusigiye ibwirizwa shingiro rishingiye ku mico n'imigenzo y'abarundi mu bijyanye no gutunganya intwaro y'igihugu yewe nkasamuragwa subiye kwemerera abarundi ko nzogendera ku makanda y'imboneza Petero Nkurunziza
Tanzania umukunzi w'ibihe byose wa Nkurunziza na Senda David Deni cyo gihugu cyarungitse intumwa akaba ari cegera cha Perezida Suluhu Hassan mateka y'Uburundi kiretse ku ntwaro za cami Nkurunziza niwe mukuru w'igihugu wa mbere yatwaye imyaka myinshi akaba n'umuhutu umwe wenyine rudende yasinze irikwa ry'ubutegetsi eroje uri kaneza ijuru ry'Amerika
Urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda ruranyomoza makuru yatanzwe nawo mu muryango w'umunyapolitike Paul Rusesabagina avuga ko adahabwa ibyo akeneye muri gereza. Uru rwego ruvuga ko afashwe nk'izindi mfungwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboye.
Mu minsi ishize abakobwa ba Rusesabagina Paul ufungiye mu Rwanda bumvikanye ku mbuga nkoranyambaga batabariza se basobanura ku itariki ya 4 z'uku kwezi umubyeyi wabo yabahamagaye abasaba kumutabariza kubera ko agiye kwimwa ibiribwa amazi ndetse n'imiti. Mu byo abo bakobwa basobanuye bavuga ko umubyeyi wabo yababwiye ko yabwiwe n'ubuyobozi bwa gereza ko butazongera kumuha ibyo kurya ndetse ko n'amazi bajyaga bamuha atazongera kuyabona n'imiti ndetse n'uko bayahamagara bitazongera. Ijwi ry'Amerika ryavuganye n'umuvugizi z'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda Madame Uwera Peri Gakwaya asobanura ko Rusesabagina ari umufungwa nk'abandi afatwa nk'abagenzi be
imfungwa nk'abandi ari kumwe n'abandi asangira n'abandi
ntabwo akigemurirwa bya biryo bye bya wenyine ntabwo arasangira n'abandi afatanije n'abandi byose
ako ntabwo yigeze agemurirwa yagemurirwaga nande
kubera ko bavuga ngo ararwaye afite regime nari nzi ko yarafite ukuntu agomba kubaho wenyine nyine bisa bidasanzwe
bigaraga nibyo bavuga ariko kuri siko kumeze Rusesabagina arwaye kimwe n'abandi bantu dufite barwaye indwara zidakira so Rusesabagina ni kimwe n'izindi mfungwa tumufata kimwe n'izindi mfungwa yakeneye kumuzwa arwaye nkuko n'abandi bose uretse ko atajyana arwaye ariko bibaye ngombwa ashaka medical check-up tumuhuza n'umuganga akabakorerwa medical check-up
nta mwihariko afite mu byarya ni ukuvuga ngo ararya ibyo arya ibyo mugenera abandi bafungwa
afite uburenganzira kuko ni ibiryo bigenewe abandi bafungwa bose nta kintu kidasanzwe agomba kurya nk'abandi kandi akabaho nk'abandi ibigenerwa umufungwa wese w'u Rwanda na Rusesabagina arabigenerwa byose uko ubizi
Kwasite abwira umuryango we ngo ni ubwa mbere ni ubwa nyuma bavuganye ntabwo akemerewe kubahamagara
Imfungwa zose ziremerewe guhamagara. Rusesabagina ni umufungwa nk'abandi. Kandi ibyo abafungwa bose bagenerwa ntawe tubwira ngo telefone ubu cyangwa ntutelefone. Ni buri wese uko abishaka. Nawe ari muri abo rero.
Ubutumwa banditse bakoresheje imbuga nkoranyambaga abakobwa ba Rusesabagina kandi bagaragaje ko kuba umubyeyi wabo abana n'abandi bagororwa atazi nabyo bibahangayikishije ariko umuvugizi w'uru rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda we kwemeza ko gufungirwa hamwe n'abandi nta gitangaza kirimo kuko nta byumba byihariye bigenewe abagororwa bamwe
barabibonye ko yanditse avuga ko twamufungwa ari wenyine ngo mukaka Ibyo rero mu gihe umuntu twamuhaye rumu ye hari n'abandi baba mu rumu zisaba bakavuga ngo twamushyize mu kato yagombaga kujya mu bandi rero Rusesabagira nta kibazo afite kuba ari kumwe n'abandi agomba kubana n'abandi
aravuga ngo ibyo bamukoreye byose ni uko ngo yanze ngo yikuye mu rubanza ese
mbabarire sindi bugira icyo mvuga ku byo bavuga kuko bavuga byinshi niba umukobwa wavuga ati yavuze ngo dusakuze bagasakuza koko ni basakuze rero nese uragira ngo byogere biki
kuba mu bandi nuko ari wenda bafite icyumba kiri asange n'abandi bantu wenda sari bimeze gute
gereza ni gereza ifungiwemo imfungwa n'abagororwa nta gice speciali birashoboka ko twavuga ngo tumuhaye icyumba cye nkuko mbera cyagera byakozwe ariko byari no kugira ngo avuye hanze mu kashuko hanze tunarebe ashaka kuza nta wamenya covid ni ikintu kigenda ahantu hose kuba yarabaye wenyine icyo gihe kikarangira ari kumwe n'abandi icyo si gikwiye kuba ishuko n'abandi bagororwa bose barabana imfungwa n'abagororwa baba hamwe nta gipande twubatse ngo iki n'iki imfungwa runaka cyangwa abagororwa runaka
Rusesabagina Paul amaze amezi asaga icumi mu Rwanda akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibitero byagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa FLN inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda byaguyemo abanyarwanda mu bihe bitandukanye kugeza uwo muryango we ndetse n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu ntiyahwemye kugaragaza ko Rusesabagina yarenganijwe agashimutwa ndetse bagasaba ko yarekurwa Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Mu Burundi abantu barenga 50 bamaze gupfira mu bitero bitandukanye muri ameza birashize inama nkuru ya Episcopi Gatolika irabyamaganira kure ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claven yo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda
Inama nkuru ya Episcopi Gatolika mu Burundi ibona ko mu gihugu hasubiye kwibonekeza ububisha buhitana ubuzima bw'abantu ataco bazira abo bihebeye imana batanga karoriro ku bitero vyabaye mu bice bitandukanye vy'igihugu bigahitana ubuzima bw'abantu barenga 50 mu kiringo kitarenze amezi abiri aheze bavuga ko leta ikwiye kurikanura mu gukingira abanyagihugu barafise impungenge kandi kubijanye no kwakira neza impunzi zitahuka zivuye hanze y'igihugu Musenyeri Bonaventure Nahimana ni cegera c'umukuru w'inama nkuru y'Episcopi Katolika niwe yasomye itangazo risoze ibikorwa by'inama rukokoma yabo yabaye mu miherero mu kiringo c'iminsi ne
Abepiskopi arashikirije ko bahagaritswe umutima nubwicanyi bwagiye buraba muri iyi minsi heze mu gisagara cha Bujumbura muri Muramvya muri komine Rusaka n'ahandi
abepiskopi barashikirije kandi amakenga bafise ajanye n'ingene hamwe hamwe abahungutse batakigwa neza bamwe bamwe bagaturubikwa nabo bakiriye mu kibano
barateye akamo abarongo y'intwaro ngo babandanye kubungabunga umutekano no gukomeza amahoro mu gihugu
aha leta ibicishije ku muvugizi wayo Prosper Ntagwamiye yemeje ko ubwo bugizi bwa nabi bugiye kugwanywa nk'abakoretera bwo bakwisi
Leta y'u Burundi irateye ivyatsi ivyo bikogwa bigayitse vyiterabwoba kandi yiyemeje kubigwanya yivuye inyuma. Two kwibutsa ko ivyo bisasu ntezwa ntoke vyaterewe icyarimwe mu bibanza bine bitandukanye byo mu gisagara cha Bujumbura, ahantu hakunda kuba hari abantu benshi batekanye bariko bakora ibikogwa vyabo vya misi yose. Ivyo bikaba bigaragaza ko ivyo ari bikogwa vyiterabwoba. Nta gukekeranya ko ivyo bitero vyabaye mu ntumbero yo gucafuza ishusho nziza Uburundi bugeze ko mu bijanye n'amahoro n'umutekano amatohoza ariko arakogwa arashobora kuzokwerekana isano riri hagati y'ibitero biherutse kuba mu minsi heze mu ntara ya Mwaro na Muramvya ababitegura ababikora n'ababashigikiye bazogwanywa bimwe bikomeye leta y'u Burundi isabye abenegihugu kubandanya bafatanye mu nda
Musenyeri Nahimana umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya Rutana avuga kandi ko abo bihebeye imana bateye umutima uhaga ze nubukene bw'ibiribwa byankenegwa nk'isukari
abepiskopi atewe amakenga nubukene bw'isukari n'isima hamwe hamwe mu gihugu abepiskopi barababajwe cyane n'imyuzurira y'amazi yateye hatari hake mu gihugu abantu benshi bagatizabo cyane cyane mu kiyaya cimbo ahandi naho amabarabara n'ibiraro bigatwagwa bikabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu abungeye b'Ekleziya Gatolika badaraje ishinga kandi n'ikiza c'indwara ya coronavirus gisa nk'icakuye mu gihugu cyose
kwisukari n'isima leta niyo igena igiciro ntarengwa hamwe n'abadandaza babikwiragiza mu gihugu kugira ngo ivyo bidandazwa biboneke ku bwinshi umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwarishamye parcel arafise ico ahanura leta
sosumita bishoboye reka abandi bayinjize nico twatuti ne ya monopole ni iki hava bacoreka abantu no bandi bashoba binyi bashoreka bakayi takayinjiriza mbwa mugihe wagize monopole kuri uwo muntu nabishobore rero abikore atabitkoze ugurura inzira abandi isukari bayidukura muri Maurice bayidukurira he hari batwe umuntu yigire kwibutike aronge isukari n'uburenganzira bw'umunyagihugu ari wese kuri ico kidandazo isima kubera bazikenewe uragenda kwirunda rimwe n'umukasanga barayibuze ibindi zisima rero nta kundi wewe leta normal iba arbitre abantu bagahayanwa.
Inama nkuru y'abepiskopi katolika ifatwa mu gihugu nk'urwego mpanuzwa jambo rukomeye muri politike no mu buzima busanzwe bwereke neza ry'abanyagihugu kanatsinda nk'uko bavyemeza basarukira ibice birenga 90% vy'abarundi. Pierre Clavin nkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika.
Mu gihe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo havugwa ubwiyongere bw'impunzi z'abarundi zisaba gusubizwa mu gihugu cyazo, hari izindi mpunzi ziri mu nkambi ya Rusenda zidakozwa guhunguka bitewe n'imirimo yo kwiteza imbere zikorera mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira.
Diye Donaisha kiye numwe muri izi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda zidakozwa guhunguka aba mu mudugudu wa mbere kuva yagera muri inkambi mu mwaka wa 2015 avuga yuko ibikorwa yagezeho birimo inzu y'ubucuruzi ya etage yubatse muri iyi myaka itanu bitatuma ahunguka mu Burundi muri iyi minsi.
Cyafite imirimo myinshi ko turakorera ngaha, turacyahatinze kabisa, Imana iba yikidutije amagara ndetse n'umutekano. Turacyafite ibikorwa byinshi twifuza gukora muri kano karere turimo. Ya mu nkambi ifise business y'ubucuruzi, nafite akabare, abandandariza inzoga, mfite imirima ndi kurima hano. Ise n'ubworozi ibyo noroye nga.
Kiyinzu yawe wayubakije kurangahe?
Inzu ni inzu itarambana n'igihe kirekire, maze nk'amezi nk'atanu cyangwa atandatu iri kirakora. Yanwaye amafaranga ashika hafi $900. Urumva ko nta mugambi mfite wo ngumpunguke nta nagaruza amafaranga ngina tanze kuri iyi nzu. Ndafite ibikoresho byinshi birimo amafaranga menshi, ndafite umutaye munini. Nifuza ko leta ya Kongo itwongereza gusa umutekano, umutekano ukaburinzwe aho kuva ku muntu yohunguka.
Muri inkambi ya Rusenda kandi hari zimwe mu mpunzi z'abarundi zikora imirimo y'ubuhinzi, uburobyi, ubworozi, ubucuruzi. Zishimangira yuko igihe cyo guhunguka kuri zo kitaragera. Barakamfitiye UNESFOR n'umworozi ukora umurimo w'uburobyi muri inkambi.
Impamvu jewe ntifuza gutahuka ni uko jewe ahankubu ndoroye, ndoroye inka, ndoroye impene, mbo hanyuma kandi ndarima. Bo ikiyaga nacyo kiri hafi, agasamagi ndakajya nkabafise n'ibintu bikoregwa mu mazi. Ibyo rero mbo nk'ibintu nyene by'ivyombo nyene byo mu mazi.
Iki
mbo amakira ndafise n'agatimbo kiwanje kanzanira gafi. Urumva ibyo byose no kurima, urumva hose nguma ndoro nturaho ubuzima buto buto bumfasha. Kubwizo mpamvu mbona yuko ntotawuka kubera umugore yararimye nanje nkarima muri iyo mirima yanje nkabanda ndarakuyemo agaka karunguka kageze kuduka tune. Aho rero jewe ntiwambwira ati nguno mwanya ngo ngende, kandi mbona yuko ubuzima bw'iwanje bugomba kubandanya imbere.
Takuzo nubwo ari impunzi zitifuza gutahuka, hari izindi nazo zikomeje guhunga inkambi ya Rusenda zivuga yuko zihangayikishijwe n'inzara ziterwa nuko ishyirahamwe rya PAMURI ryaritinda kuziyeza ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa. Rebeka Nsengiyumva na Cyiza Emmanuel bamaze iminsi irenga itanu bahunze inkambi ya Rusenda, bari hanze inkambi y'agateganyo ya Kavivira iri muri Uvira, aho barindiriye gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi.
Nukuri twebwe dushaka gutaha hariya mu nkambi twariyandikishije baranka kuduhungura, bice twishipfuza dushaka gutaha badutani wacu mu Burundi turafise iyo twaje tuva. Igitumye tuva hariya ntibadupokeza kugihe amadeni abana bahatse kudupfira ko n'inzara. Nukuri badutane dutahi wacu mu Burundi turahafise.
Ariko hari kwiyandikisha ubwa mu cyo gutaha bivanye n'uko twafashwe nabi twishwa n'inzara ntidupokezwe abakadufatana umuntu agapfungirwa ubusa ugasanga mbere keshi na keshi nturi nk'abantu. Hanyuma rero ndihitamukuba ati uri wacu amahoro dukwiye kwitahira.
Ubuyobozi bushinzwe impunzi muri iyi nkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000 buvuga yuko bigoye kumenya impunzi ziri kwihungura kuko buri munsi hari zifata amato zikerekeza mu mujyi wa Uvira. Vedaste Ngabo kubwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Mutara kivuye.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu, ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ibyaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ni mu kiganiro Amerikana mugezweho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatandatu 2013, Edward Snowden yatangaje ku mugaragaro ko yibye kandi ashyira ku karubanda amabanga akomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Edward Snowden yavukiye ahitwa Elizabeth City muri Leta ya Carolina ya Ruguru mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 21 y'ukwa gatandatu 1983. Yaretse amashuri yisumbuye atayarangije. Nyuma yize kaminuza kuva mu 1999 kugera mu 2005, ariko nta mpamyabumenyi nabwo yatahanye. Gusa yakundaga kandi yari umuhanga cyane mu by'ikoranabuhanga no mu bya mudasobwa ordinateur mu gifaransa cyangwa computer mu cyongereza. Nkuko tubisanga ku rubuga rwa television ABC News yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari baturanye nawe bemeza ko yashoboraga kumara kuri mudasobwa amasaha n'amasaha ku manywa na nijoro batazi ko atari yarigeze arangiza amashuri. Mu 2004 yiyandikishije mu gisirikari kirwanira ku butaka, kivuga ko yakimazemo amezi make cyane, nta mahugurwa namwe yarangije. We yemeza ko yavunitse amaguru yombi ari mu myitozo bituma igisirikare kimusezerera imburagihe. Nyuma nk'uko yabitangaje ubwe, yaje kubona akazi muri CIA, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubutasi mu mahanga, ariko CIA yanze kugira ikibivugaho. Snowden yavuye muri CIA mu 2009 ajya gukora muri NSA, ikindi kigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gice cy'ikoranabuhanga. Nahangaha yibye amabanga menshi akomeye ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika. Edward Snowden yatangaje bwa mbere amabanga yibye muri leta mu kinyamakuru cyo mu Bwongereza The Guardian Newspaper ku itariki ya 5 y'ukwa gatandatu 2013. Nyuma yaho yayakwirakwije no mu bindi bitangazamakuru mpuzamahanga bikomeye byo mu bihugu bitandukanye no mu cyabaye icyamamare WikiLeaks cyo kuri internet. Nanone ni muri Guardian yatangaje ku mugaragaro ku itariki ya 9 y'ukwa gatandatu 2013 ko ari we warimo umena ayo mabanga. Yasobanuye ko yarimo abikora kubera ko yasanze guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarihaye ku buryo buteye ubwoba uburenganzira itemerewe n'amategeko bwo kugenzura rubanda. Yabivuze yahuriye n'umunyamakuru wa Guardian mu mujyi wa Hong Kong muri Aziya. Icyo gihe Snowden yari afite imyaka 29 y'amavuko, ubu rero afite 37, aba mu buhungiro mu Burusiya. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamushyizeho mu nkiko ibirego byo kwiba umutungo wayo no kwica itegeko rigenga iby'ubutasi. Abagenzacyaha bahamya ko ashobora kuba afite abamufashije mu bikorwa bye byo kwiba amabanga y'igihugu, ariko kugeza ubu nta n'umwe bari batangaza izina rye. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Shuti muduteza matwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha, ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.